abigisha bisanzwe batahembwe nabo mu ntara zose 18 zigize Burundi amasoko y'ijuru ya Amerika y'umushikiranganje mw'indero nubwo abakozi ba leta yatubwiye ko bose hamwe ari 518 gusa ntiyatubwiye imvo zatumye umushahara wabo utaboneka umwarimu wari mu baroye kuraba ku makonti batahe imvumure afite impungenge zifatiye hanini ku bintu bibiri ukuntu wazogura ibikoresho by'abana biwe mu gihe umwaka w'ishure uzotangura mu kwezi k'icyenda kuza ninge nazobikika mu kuriha wapanga inzu hejuru y'ubuzima buzinze ntiyashimye kumwidondoro w'iwe menyekana kubera asanga ikibazo gishobora kumugira kw'ingaruka mu kazi mu minsi iza
murabye kugene ibiciro by'ibifungurwa n'ikintu cyose biguma bitera bizinda nk'ubu turafise abana tegezwa gutangira amashuri nitaye impapuro ijana ubigeze ku 2025 amashuri ataranatangira kuba tutamaze kuba twarahembwe rero duca tubona ko igihe amashuri azova hatangira tuzovaho abana bacu batajya kwiga ikindi kigeretsweho bamwe bamwe dusanzwe tuba mu nzu dupanze be n'amazu gushika n'isaha bariko baratwirukana kuko bamaze kubona ukwezi guheza ati ntimuduhaye amafaranga bacavuga ati mudusohokere mu mazu kandi murazi yuko ubu buzima ikintu cyose umuntu akoresha amafaranga tumaze rero kuba tutahembwe twabonye ko ubuzima buhagaze kuko abantu ubu ntibafungura na twebwe abantu tuba dufite nk'ubudeni baca basigara babona ko turi abahemu
abayobozi b'amashuri bahawe kugera ku itariki ya 10 ukwezi k'umunani kugira babe bagize intonde z'abarimu bose batahembwe umugabo abasaba kubishyira mu bangutsi
none twebwe ntitwaba turi abana ba leta ntituri abakozi bayo kubera iki natwe batatutunganiza kugira twirinde kwitwa abahemu mu mibano aho tubaye yabariko baragira izo ntonde icyo tubasaba twobasaba yuko bogerageza bagashyira mwakigoro bakazinyarutsa zigashika muri fondi sofi brika kiri kare kujyana twibariko duhereza amafaranga kuko mu gihe bo kumbure hari igihe baba barose udufaranga twaba bakabahembwe ntibashobora kumenya yuko abandi tubabaye tumerewe nabi nicyo gituma natwe kubasaba ko bogerageza izo ntonde bakazinyarutsa bakabyitwara bakumva ko ari nkabo nabo nyine buba bari mu bwo buzima bari mu situasiyo batashoboye kuhembwa kuko ntiboronka ibyo bagaburira abantu
umwigisha wundi we yababazwa no kubona n'udufaranga yahora yemerewe gusaba nk'akadeni ko ku mushahara dekuvera mu gifaransa ahemberwa baranse kukamuha nabo nyine ntiyashimye kwamenyekana umwidondoro
mu ntango z'ukwezi k'umunani naragiye aho nsanze mpemberwa muri kopeke abakozi bejeje bacavuga yuko ku kwezi ntahembwe hanyuma naratangaye kubona nanjye ntahembwe kandi ndi umwigisha asanzwe ari ku kizi tubayeho nabi cyane kubera yuko hajya umuntu atahembwe asiza mu tudeni ugasanga dutunze imiryango nka kino gihe usanga n'ibiciro ku masoko byarazimye cyumva yuko tubayeho nabi ikindi nacyo cyadutangaje ni uko nanagiye no muri aho nsanzwe mpemberwa kugira ngo nsabe akadekuveri baratwima cya bitangaza yuko umengo ntabwo turi abakozi ba leta kandi dusanzwe dukorera igihugu
yemeza ko imibereho igiye kuba mibi cyane kuri we n'abiwe
ni ukuvuga ikiriko kirahinduka ni imibereho mva ko nari nsanzwe mbayeho imibereho ica ihinduka kuko ku isoko simba nkironka icyo njyanayo igaca bituma umuryango w'iwanjye ucubaho nabi icyo nosaba leta ni uko yodutunganiriza kugira ngo natwe tujye mu buzima bw'abandi babayemo
ikibazo cy'imishahara kije mu gihe abarimu bariko barasabwa gutanga intererano mu kigega kijejwe inyubako zabo fle ubu kigiye kugurura inzu iri kugurana na ikora nk'ibanki Victor Ndabaniwe mukuru w'icyo kigega
ukwinjira muri microfinance si itegeko ku bari basanzwe ari abanywanyi ba fondasiyo hazokwinjiramwo ababishaka amategeko agenga amasosiyete koperative leta yadushyiriyeho ntategeka umuntu kwinjira muri koperative ku ngufu iyi microfinance ni sosiyete koperative uwuzoyinjiramwo ni uwo muntu wese w'umwigisha abyifuza ku bugombe bwiwe yemere kuzuza fishi yagenewe kwinjira akemera no gutanga umutahe usabwa umutahe w'ibanze watanzwe na leta n'amasendika n'abarimu babyifuza utanzwe n'ikigo fle
sendika z'abarimu kugera ubu ntiziragira icyo zishyikirije kuri iki kibazo izi ngorane zo kudahembwa ku barimu barenga 500 zije kandi mu gihe kuva mu kwezi kw'indwi nyene zadutsemwo leta yatanguye guhemba abakozi bayo hisunzwe politike yo kunganisha imishahara abavugizi b'ubushikiranganje bw'indero n'abakozi ba leta ntibari hafi kugira bishyure ku bibazo by'ijwi rya Amerika ariko amasoko yacu mu ntara zitandukanye yemereye ijwi rya Amerika ko abayobozi bariko barakora intonde byihuse bona ko bamwe muri bo nabo nyene batakubise rurabwe agahembo k'ukwezi guheze eka n'abayobozi b'indero ku nzego z'intara batashimye ko tubavuga bemeje ko bariko barakira abarimu bose barenganijwe ikindi twamenye ni uko hari n'abarimu baroye mu karuhuko k'izabukuru bataronse agashahara k'ukwezi kw'indwi eroje wikaneza ijwi rya Amerika.